Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigikwashikiriza ibiganiro byabyo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 29 y'ukwezi kwa kane mwaka wa 2019. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Ego ingufu tuzanye ni ukwitanga haje abantu bashasha kandi nabo nyine bazanye ivyumviro bishasha. Umwe wese arafise ico terera no kuvuga twese dushije hamwe ingufu ziriko kuko muri twese turabarundi turazi ivyagiye biragora Burundi muri kahise.
Uyo ni Sixte ni Muraba mukuru mushasha umurwi w'igihugu cyo Burundi ujejwe agateka kazina muntu. Inkuta kimwe ni inkuru yerekeye umutekano mu turere twa Nyamasheke na Nyamagabe mu Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye ubuzima impunzi z'Abarundi mu kampi ya Mutsindiri mu gihugu cya Tanzania zibayemo, hamwe n'amakuru ya sport n'inkino byabaye mu ntera zindwi mu Rwanda. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yawe ka tubanze tubashikirize makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Byimana. Muramutseza Aloise.
Muramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera muri Afrika. Abakuru imyiyerekano muri Sudani jo ku munsi w'Imana barakiriye neza ibyavuye mu biganiro bagiranye n'abasirikare bafashe ubutegetsi inyuma y'uko bemeye gushinga kanama kabakararongoye igihugu kagizwe n'abasivile hamwe n'abasirikare. Inzira ishobora gushika ku kwegurira ubutegetsi abasivile nk'uko bariko barabisaba mu myiyerekano. Ayo masezerano yafunditswe ku munsi wa gatandatu ashobora gusubirira inama gusubiriza inama y'igihugu irimo abasivile 10 yashizweho inyuma yaho Perezida Omar al-Bashir akuriwe ku butegetsi kwigenekerezo rya 11 uzuko kwezi kwa kane. Umukuru w'abari muri iyo myiyerekano Ahmed al-Rabia yaremeje ayo masezerano y'inama ibirarongo y'igihugu ihurikiyemo abasivile abicishije mu itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP. Abasaba ko haba impinduka, bavuga ko iyo nama y'igihugu ishobora kuzoba igizwe n'abasivile 15 n'abantu 15 barimwo abasivile 8 hamwe n'abasirikare b'amapete ya generale indwi. Abategetsi muri Mozambique basabye abanyagihugu babo kuja mu bice bikirurutse nko ku misozi kugira ntibahure n'imyuzure y'amazi hamwe n'amasi sitagurika bikavyitezwe inyuma y'igihuhusi kivanze n'umuyaga mwinshi cyataziriwe Kenneth. Umushikiranganji wa mbere wa Mozambique Carlos do Rosario yavuze ko ibitigiri by'abafuye bishika ku bantu 5. Ikigo cya Mozambique kijejwe guhangana n'ibiza naco cyashikirije ko ico gihuhusi Kenneth cyasambuye amazu arenga 3,000 naye abantu barenga 18,000 barateshwa ingo zabo. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye amakungu gutanga imfashanyo zo gufasha abakozwe ko n'ico gihuhusi kivanze n'imvura. Kenneth kibaye igihuhusi cya kabiri giciye muri ako karere ko mu manuko bwa Afrika mu kiringo cy'indwi zitandatu inyuma y'igicataziriwe Idai. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mohammad Javad Zarif yagiriza Leta Zunze za Amerika gushaka gushira igihugu cya Iran ku mavi no guhindura leta mu kurondera guhungabanya urudandazwa mpuzamakungu rw'ibitoro. Umushikiranganji Zarif mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News yaha muri Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana yavuze ko akagwi kagizwe n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Netanyahu, umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri Amerika John Bolton, hamwe n'abandi bategetsi harimo Arabia Saudite na Emirat Arabe Zunze Ubumwe bariko basunikira Perezida Donald Trump wa Amerika mu ntambara ngo adashaka kwiba. Umuhanuzi Bolton kuri yo televiziyo nyene Fox News yashikirije avuga ko intumbero ya Amerika atari guhindura ubutegetsi muri Iran, ariko ko ari uko Iran yohindura inyifato na cyane cyane guhagarika programme y'ugwanisho bya nuclear. Amerika ivuga ko igiye guhana Iran mu kuyibuza kuronka amamiliyaridi ashika 50 y'amadolari y'Abanyamerika ava mu bitoro buri mwaka kugira igondozwe ihagarike programme ya nuclear. Israeli nayo yararekuye abanyororo babiri b'abanyesiriya cyo kumusiba imana kuco yise agatima keza kuburwa neza, n'inyuma yaho hatahukaniwe ibisigarira by'umusirikare wa Israeli yaramaze imyaka 35 yarabuzwe irengero. Israeli yashikirije ko kurekura abo banyesiriya atari kwishura Siriya kuba yararungitse ibisigarira bya Zakari Baumel mu ntango z'uku kwezi. Abo banyesiriya babiri bari bafashwe bagirizwa na Israeli urudandazwa rw'ibiyayuramutwe hamwe no kugerageza kwinjira mu gihugu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Umusirikare Baumel wa Israeli yaburiwe irengero mu ntambara hagati ya Israeli na Siriya mu 1982 igihe Israeli yatera Libani. Urusiya nibwo bwafashije mu gutahukana ibyo bisigarira byiwe. Mukurangiza abantu 13 barakomeretse ejo ku munsi w'Imana igihe baraswa bari mu myerekano mu buseruko bwa Algeria basaba kuronswa amazi yo kunywa meza nk'uko byashikirijwe n'abajejwe umutekano muri ico gihugu. Ibyo byabaye igihe umukozi w'ishyirahamwe rihingura amazi arasiye abiyamamaza hafi ishyirahamwe iryo shyirahamwe nyene mu gisagara cya Hammamet. Itorokanzo ry'amakuru rya Algeria APS ryavuze ko abantu 13 batwaye mu bitaro by'i Hammamet imbere y'uko igipolisi gisubiza ibintu mu buryo.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, inkuru zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Abatuye n'abakorera mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe mu turere twa Nyamasheke na Nyamagabe bavuga ko batangazwa n'inkuru zivuga ko ata mutekano uri aho batuye mu gihe ata kibazo cy'umutekano bobo bafise. Batangaje ayo majambo inyuma yaho ibihugu by'amahanga biri mu Bufaransa na Canada biburiye abanyagihugu bavyo kutagendera muri ico gice ku mpamvu z'umutekano muke. Inkuru ya Temistoke Mutijima, umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Igihugu cy'Ubufaransa nicyo cyabimburiye ibindi kuri ubu bigera kuri 5 bimaze gusohora amatangazo aburira abaturage babyo kwirinda gutembera mu bice bimwe by'u Rwanda birimo na Nyungwe n'ahayikikije. Ibyo byaje bikurikira imirwano bivugwa ko yashyamiranyije ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi b'umutwe wa FLN ubona n'ubu yigamba ko abasirikare bawo aribo bagenzura ishyamba rya Nyungwe n'inkengero zaryo. Kuri uyu wa gatanu aho umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yashoboye kugera haba muri Nyungwe no mu nkengero zayo nta mirwano yahumvikanaga. Gusa kuba umutekano ukajijwe mu buryo budasanzwe muri iki gice byo ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese ukoresha umuhanda Kigali Cyangugu unyuze mu ishyamba rya Nyungwe. Ibyo biragaragazwa n'umubare munini w'ingabo z'igihugu ku muhanda kuva winjira aha muri Nyungwe kurinda uhasohoka, aho nibura kuri buri metero 500 hasanga itsinda ry'abasirikare barimo n'abafite intwaro ziremereye nk'izo mu bwoko bwa mashinigani n'izindi. Hanze y'iri shyamba ho haba mu gasantere ka Gisakura ku ruhande rwa Nyamasheke cyangwa se ka Kitabi ku ruhande rwa Nyamagabe, ku muhanda urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara ku maso. Abandi bari mu mirimo ijyanye n'ubuhinzi mu mirimo iri hafi aho yiganjemo icyayi. Abambasanze mu mirima y'icyayi ikikije ishyamba rya Nyungwe ku gice cy'akarere ka Nyamagabe ni mu murenge wa Kitabi.
Umuhanda uragendwa, imodoka ziragenda, abana bariga, abakozi barakora, abasoroma icyayi baragisoroma, uruganda rurakora, hano umutekano hari ni wose. Ibindi bavuga ni ibihuha kugira ngo basebye igihugu cyacu. Abo bantu nabo turabona kuko igihugu cyacu gifite umutekano, ingabo zirahari, polisi irakora, n'abaturage turakora, turahinga, turasoroma icyayi, turajya mu kazi.
Abavuga ngo nta mutekano turawufite, turahaha tugagenda tugateka tukarya tukaryama nta kibazo.
Ku bakora imirimo ifite aho ihuriye n'ubukerarugendo muri iki gice nabo baravuga ko bakomeje kwakira ba mukerarugendo nk'ibisanzwe, kandi abenshi bazanwa hano gusura ishyamba rya Nyungwe. duhuza kuri Irene akora mu kigo cya Kitabi Eco Center gikora ubucuruzi bwo kwakira gucumbikira no gutembereza ba mukerarugendo
mfashe nk'iminsi itatu iheruka umunsi wa mbere twari twararanye abanyamahanga bagera muri 12 umunsi ukurikiye turarana abanyamahanga bagera muri 13 nanone iriro nabwo twararanye abanyamahanga bagera muri 11 ubwo urumva mu minsi itatu nibura twakira abanyamahanga bagera muri 35 kandi muri abo 35 baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye kandi baraza abakiriya twakiriye bose 90% nababa bari busure parike y'igihugu ya Nyungwe. Uwo mubare wose rero uza nta kibazo bigize bagira.
Icyakora babo bafite impungenge ko mu gihe ayo makuru yakomeza gukwirakwira ubucuruzi bwabo bwahahungabanira
bikomeje mu by'ukuri byagira ikibazo ku ruganda rw'ubukerarugendo muri rusange kuko urumva nimba ambasade mu gihugu runaka niyo ibireberera abo baturage bacyo bahari nimbo rero bababwiye ati ntimujye hariya kubera ko bimeze gutya bagomba kubizera nimbore twebwe twari duhari dutegereje kubakira kugira ngo tubatembereze cyangwa se dubahe n'indi serivisi yose bakeneye bakaba batakije birumvikana ko kuri twebwe tuba duhombye mu buryo navuga ngo bufitwemo inyungu n'abandi bantu ku mpamvu zabo bwite.
Mu nama aheruka kugirana n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto Ikamembe ndetse n'abakora imirimo itandukanye mu kiyaga cya Kivu, umuyobozi w'ingabo ku rwego rw'intara y'Iburengerazuba General Major Alex Kagame yashimiye abo bamotari uruhare bagize mu guta muri yombi bamwe mu bari binjiye mu ishyamba rya Nyungwe bakoresheje ayo mazi bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu, none ubu umutekano ukaba waragarutse nta kibazo kigihari. Nyuma yaho ariko Bwana Paul Rusesabagina uyobora ishyaka rya MLCD rishamikiyeho umutwe wa FLN yabwiye ijwi rya Amerika ko ingabo z'uwo mutwe zikiri muri Nyungwe kandi zidateze kuhava. Icyakora umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ku wa gatatu w'iki cyumweru yabwiye ijwi rya Amerika ko ibyo ari impuha ndetse na propagande zigamije kubeshya abantu ko hari aho bigaruriye, ariko ibyo bizarangirira mu butabera kuko yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ngo aryozwe iby'uwo mutwe w'inyeshyamba yashinze. Demistocre Mutijima, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mugume mushasha wigenga ujejwe abatekazira muntu mu Burundi ugiye kubandanizaho indongozi zahahura zagejeje mu guhanira gateka kazina muntu. Umukuru mushasha uyo murwi yabishikirije kuno wa gatanu aho yabisikanya mu mabanga n'uwahora arongoye uyo murwi. N'inkuru ya Vedaste Ngabo menshi bakuru w'ijwi rya Amerika ibuvira mu ntara y'amajepfo ya Kongo.
Umukuru mushasha w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi amaze kubisikanya mu mabanga n'uhoraga arongoye uwo mugwi. Yabwiye abamenyeshamakuru yuko abakomiseri bagiye gukorana bazanye ubwitange 60 Nimuraba arongoye umugwi wa SNDH.
Ego ingufu tuzanye ni ukwitanga, haje abantu bashasha kandi nabo nyene bazanye ivyumviro bishasha. Umwe wese arafise ishazo terera, ni ukuvuga twese dushyize hamwe ingufu ziriho, kuko muri twese turabarundi, turazi ibyagiye biragora Burundi muri kahise, turazi ingorane umugwi wagiye urahura nazo. Nicyo gituma tuvuga tuti tuzoraba ingene tutaguma tugwa mu ngorane zimwe zimwe dushoboye gufasha kugira ngo dushobore gutera umuti ibintu bijyanye no guhungabanya agateka kazi na muntu. Ikindi nashinagira nongere ko ni uko umugwi kuvuga ngo uzanye ingufu zinizi tubibonera kubikorwa, nimurindire mutwihanganire tubaze tugende ku kivi, hanyuma mwebwe nyine muzo tubaze mubonye haciye iminsi iyi n'iyi ati burya icyo muri ko murahindura ni ikihe, nibaza ko mutazokitubaza ahubwo muzokibonera ku kivi.
Ekana Jean Baptiste wari bonekeza warumaze imyaka ine arongoye umugwi yagize ishashikiriza harimo ko yarongoye umugwi mu bihe bitoroshye byo mu mwaka wa 2015 wahoze arongoye uwo mugwi wigenga ujejwe gateka kazi na muntu avuga ibyamuranze
ibazo bya takasi na muntu byama bifite isano n'ingene byifashe ku rugagwa politiki muri cyo gihe sende hashi irahamagarigwa ku cyano kwita kuje hagati nibaza ko kiri mu cyano shira imbere gikomeye gusumbya ibindi ikindi no crossing the hash imaze nya kumana nitanguye hariho impande zimwe zimwe usanga iciyubaka ahikirondera ubwenge cyangwa uhinga cyangwa uyo gukora kazi n'ivyo bikuru bikuru no vuga nibaza yuko nashoboye kubona muri myaka 4 maze muri aya mabanga kandi nyifuza yuko rero sendashi wandanye yubakirako kugira ngo ikomeze kurangura amabanga yayo izezwa n'amategeko
umushinga ntahe ni muraba agiye kurongora CNDH mu gihe uwo mugwi w'u Burundi wakuye mu mugwi A ushigwa mu mugwi B na wa mugwi wawo ni ujejwa gateka kazi na muntu uwo mugwi wo mu Burundi wagirijwe ko agateka kazi na muntu kariko karahonyangwa indongozi z'uwo mugwi z'ibirorera ni muraba akavuga ko ivyo gukura Burundi mu mugwi B bugasubira mu mugwi A atari byo bimuraje ishinga
ntituje gukora kugira ngo tuve mu mugwi B tuje mu mugwi A tuje gukora kugira twubahirize ineza y'abenegihugu agateka kazi na mwenegihugu wese tubone yuko kariko karatera kaje imbere kuko umunsi abenegihugu bazoba bumva ko batunganirijwe twe tuzokumva ko tunezerewe kandi nabo bagira ivyimigwi bati umugwi A umugwi B bazoraba ibikorwa biriko birakorwa baheze bonyene bafatira ingingo
umugwi igihugu wigenga ujejwa gateka kazi na muntu mu Burundi amazi imyaka 8 ushinzwe Jean Baptiste bari bonekeza wahora garongoye uwo mugwi akavuga yuko ibyo asigiye wamusubiriye harimo amadosiye yabasabye yuko uwo mugwi wabafasha Vedaste Ngabo kubwirwa ijya Amerika uvira mu ntara kivu y'amajyepfo
banyanyi bijwi ijya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania ziridogera ibibazo by'umutekano bitaratorerwa umuti ni mu gihe ibisasu bya grenade byama byatewe hagati muri iyo kambi. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovina yaraganiriye na bamwe mu mpunzi zo muri iyo kambi.
Kendi kwa darari kwa wazo shumu teka ni hana mwana mbwana kwa mweze neza huko kini chandari kibiteru mgoa tuliko tulalawa mwana rongo ziwa turongo ye tuwana mwema tuwa agwa awandi tukumbwa ngo mwoma tituna zi imhambu kanaka kandi itera mgoa ha mwana ya renze awasunga tulimu mgoa chane ule enze kwa nini lero mwudu kwa tengizo mwuzara hivu vayi naku vijashiridu teru mgoa haba mwema mwe izongora nezamu shikia wa mwema 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 kira duteka ubwoba dusubira bivanye n'ukuntu kwahunze turonderwa bamwe bamwe
imaze igihe kirekire twirarira ariko iyo turiko turaraba hari abantu benshi usanga bagenda ijoro ivyo tukabivuga ugasanga batubwiye ngo twirarihe tutwara ubuhire n'ibiki abantu bararengana bakagenda hanyuma ivyo bikasha bitwereka yuko tutamutekana
cyo kuvuga nje sinshobora kumera yuko umutekano kwiye twarigeze kumva ibintu biriko biriya dukiza kandi n'ibintu vyibonekeza ubu twarondera abenshi twakunze kuba twumva yuko ntuse kamanda yagiye kanatsinda biranabonekana ariko kera kano kanya na dino sana ntutse yagiye ntituze cyatumye apfa mu nkambi
ikindi giteye makenga na namashusho amwe amwe y'abantu tuzi ko bahungutse kandi bagatwagwa na UNHCR bagiye mu Burundi ariko gushika no saha harabagaruka kwa kuba tubabona kituzi kiba kibazanye ndio tukibaza kuti no umuntu agenda mu Burundi azi ko ahungutse mega nimba ari kugenda gutembera nti gutembera akagaruka yahungutse ariko azabona yagarusa ariko arakora ibyasho navyo cyangwa ariko arazunguruka ayo bantu ni benshi tuguma tubona hano mu ikamera bikadutera makenga
hari umuntu koko yahunze n'uwundi yaje ariko akurikiye uwundi abanye ati naka kwa hunze ko mubanya hunze reka nanje ndamukurikire rero nk'umuntu bazi neza ko yahunze barakwiye kumwumviriza ikibazo ciwe bakagira icyo bamufashije heri je ndi kwandaraba nk'ibintu biteye amakenga hano mu nkambi kujya umuntu amenye ukuntu yahunze naha mu nkambi umuntu wese afite ingorane yiwe rero mvuze ngo menye ingorane iraha mu nkambi no bandiko ndabeshe ariko iyo baze barumviriza buri muntu wese bakabona uburemere bw'umuntu umwe afise kuko hari twese hadufite ingorane zitandukanye
ikindi gituma yuko umutekano udakwiye ntibyumvikane gituma twebwe turi impunzi twarahunze hama tugaruke kurarironda ibyo navyo biraboneka biragaragaza neza ko umutekano udakwiye
vrema twese turabona ko menga turabangamiwe nta mutekano dufise UNHCR nayo nyene leta ya Tanzania irabona ko umutekano udakwiye ugiye kuraba nko mu ikambi yacu hari igituo kimwe no kuvuga ikirindiro kimwe cy'igipolisi no kuri icyo kirindiro ntigikwiye kosaba yuko ubuyongereza abazijwe umutekano umutekano ntabwo ngufite uraturarira tanko dufise kandi abarengana bafise ibikoresho bishira umuriro
nta mutekano dufise kubera turarirondo kandi muri iryo rondo hariho abantu tubona barengana mu iryo rondo tuzi abari bo none rero mvuga rero iyo tuba turi hanze umwanya n'umwanya nuko mu kwicwa twosobora no kwicwa tutazi abantu batwise abari rero nta mutekano uriho kuko n'abagiye gusenya hari igihe babiruka n'abantu benshi bagize iminsi bomoka amakambi abafise iyo bazi twebwe rero tutagira iyo tuza ahubwo turagowe kurusiyo bikiga
tugasaba rero amashyirahamwe yumvirize buri muntu na soca navyo ahantu turi nka twebwe ni hafi abagenda mu zakabuyenge aho mu Burundi abavuye ngaha saa sita ararasuse hariya urumva n'ahantu hafi saa tugasaba dusaba amashyirahamwe kwere atwumvirize amenye buri muntu icyo yahunze hari abahunze icyo twita igikuku n'abandi bahunze ukuri ni ukuri turasabye amashyirahamwe atwumvirize wabakoze tukaba dusabye amashyirahamwe dushimise UNHCR abandi baraba ibyo bintu ntibabibone yuko umenga n'ibintu bisanzwe bamenye ko abantu turiko turishwa kandi tuzira ubusa
nicyo gituma dusaba amashyirahamwe n'abaturongoye n'abadukurira bagira icyo badufashije nk'abantu babona ko koko dufite ingorane kuko abantu ngaha kenshi benshi twahunze ku ngorane zitandukanye
turasaba amashyirahamwe yatufashe ku mutekano ukwiye mu makambi yose kuko barya mwani bamaze kunguka tukababona mu makambi bagaruka icyo rero tuko tudifuza uko bene bariko baraguruka kubera iki kandi bakasubira ino mu makambi kubera iki icyo rero niko tubabona kwere umutekano wapi niwe bene barazana ingorane kuko umuntu yamaze kunguka akasubira mu makambi uyo muntu najambo jiza azoba afise ku mutima
hakuru jenye cyo nusaba ku mashyirahamwe afashe impunzi niko batukarukira kugira ngo natwe tugerageze kongera guhudumirwa dusubizwe ku murongo agateka kacu kagaruke kuko bibonaga uko twahunze nta gateka dufise twebwe tumaze kumva abarongozi bacu hagenda umwe hagenda umwe hagenda umwe ivyo biragaragaza neza yuko atamutekano dufise baravyumvise yuko hari wapfuye kandi akerewe asanzwe mu nzu biboneka ko umutekano muke hari yabuze none natwe ku ruhande rw'iwacu ivyo vyabashikiye natwe birategetswa kudushikira leta yari hirya yesu
gusaba leta ya Tanzania na UN yatwakiriye ko yodufasha ikaturaba ahandi hantu yodusubira kuko tubona iyo twavuye n'iyaho twagiye umenga nta mutekano dufise
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio Ijwi rya Amerika radio ya
tubibutse tumese ko mukomwe abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda unamwe wa mwanya ukubashikiriza makuru ya sport n'inkino yabaye mu ntara zindwi mu Rwanda amakuru twateguriye kandi dushikirizwa na Jean-Claude Munyandinda mwese makuru y'Ijwi rya Amerika Kigali
mu mpira amaguru mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo 24 wagatanu habaye imikino ibiri. Ikipe ya Kirehe FC yatsinze Gicumbi FC igitego kimwe ku busa ku kibuga cy'akarere ka Kirehe. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yatsinze Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itatu. Kuri stade Muganda i Rubavu, Marine FC yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa. APR FC yatsinze Bugesera FC ibitego bitatu ku busa. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya Espoir FC inganya na Sunrise igitego kimwe kuri kimwe. Kuri stade Kamarampaka i Rusizi, imikino itatu isigaye yabaye ejo ku cyumweru. Kuri stade Muganda i Rubavu, Etincelles FC yatsinze Amagaju FC igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Rayon Sports yatsinze AS Muhanga ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade Muhanga. Muwundi mukino, Police FC yatsinze Mukura Victory Sports ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade Huye i Butare. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa 24 w'imikino, ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe ya mbere ni APR FC n'amanota 57, ya kabiri ikaba Rayon Sports n'amanota 58. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Mukura Victory Sports ifite amanota 48, Police FC ni ya kane n'amanota 40. Ku mwanya wa gatanu hari Kiyovu Sports ifite amanota 38, AS Kigali izari ya gatandatu n'amanota 33, Marine FC n'amanota 32 izari ya karindwi. Ku mwanya wa munani hakaba Espoir FC nayo ifite amanota 32. Sunrise ni ya cyenda n'amanota 31, ikipe ya cumi ni AS Muhanga n'amanota 29. Ku mwanya wa 11 hari Etincelles FC n'amanota 27, Musanze FC ni ya 12 n'amanota 26, ikipe ya Bugesera ni ya 13 ikagira amanota 25, ya 14 ni Gicumbi FC n'amanota 23. Ku mwanya wa 15 hari Kirehe FC n'amanota 20, ya 16 ari nayo ya nyuma ni Amagaju FC n'amanota 15 n'umwenda w'ibitego 23. Tunyarukiye mu mukino w'intoki ukinirwa ku Musenyi Beach Volley. Ejo ndi kwa gatandatu Abuja muri Nigeria harangiye irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika. Abakinnyi bari bahagarariye u Rwanda bahaserutse neza. Mu bagabo, ikipe y'igihugu igizwe na Olivier Ntagengwa afatanyije na Akumuntu Kavalo begukanye umwanya wa kabiri nyuma yo gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Maroc amaseta abiri ku busa ku mukino wa nyuma. Ku ruhande rw'amakipe y'abagore, Charlotte Nzayisenga na Benita Mukandayisenga batahukanye umwanya wa gatatu bamaze gutsinda Nigeria amaseta abiri ku busa. Ikipe ya Misiri niyo yegukanye igikombe itsinze ibirwa bya Maurice amaseta abiri ku busa. Iyi myanya myiza amakipe abiri y'igihugu y'u Rwanda yabonye irayaha uburenganzira bwo kuzajya mu irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Irushanwa rizabera ahitwa Am Rotterdam mu mujyi wa Hamburg mu Budage. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Mwese mkundi radio hizwi jame nikari gano yotu wateguri mwaka kanya wigaru kinga hatu wane okanda kanya hugu shumira engineer ya dufashe mwinga bugizi uma hamwe na Fatuma Kalala ya dufashe kwegeranya ibigani yotu wateguri kuri mikro mwari kumwe na Federica Mulikije ama kuruna yu mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kuzutu tega matui tulabifurije amahoro umusi mnizu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Cristiano, Mr. Ronaldo, oh my. man, I fall on you. Pride, I fall on you. Cause I'm in love with you. Money fall on you. Banana fall on you. Paparazzi follow you. Cause I'm in love with you. I dey talk. Tell me why then they use Panadol for our headache.